Imumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miliyoneza nshuti muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda vya inogenekerezo muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane Nahazo.
Na nimpari zahabaye bisigura yuko hari abantu bijambo bazobikora neza
icyo tubona gusa kizava kitoroha nuko nka twebwe tubwa tuti titwemera ko rihinduka dusha gutora oya kumbure nsoro zoronka uburenganzira bwo kubwira abacu kuzotora oya.
Aba ni bamwe mu ndongozi z'imigambwe itandukanye mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi bavuga ico biteze ku bantu 8 batowe ngo bazobe bagize umugwi w'amatora ku rwego rw'intara ya Makamba. Iyo nkuru cyo kimwe n'iya Episcopi Katolika mu gihugu cy'u Rwanda batera ivyatsi icaha cyo gukorora imbanyi. Turazigaruka ko handi hato mugume ku ma radio yanyu. Ariko imbere y'ivyo byose nememba nze ndabwire muri make ko mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagizi banabi bataramenyekana baraye baturiye inzu n'inyubakwa ziri mu itongo ry'umukuru w'igihugu cha Kongo Joseph Kabila bongera barica umupolisi umwe nta wiritira ico gitero. Ariko umusirikare wa leta yabwiye itorokanirizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko bikeka ku ico gitero co bacakozwe n'abagwanyi baba mayimayi. Yongeye havuga kandi ko abagizi banabi babanje gusahura ivyari muri iyo nzu imbere yo kuyiturira. Abashikirizwa amanze n'abanyepolitike muri Turukiya baragabisha ko itegeko rishasha gerekeye ibihe bidasanzwe mu gihugu rishobora guteza uruhagarara harimo n'ubwicanyi. Bavuga ko rishobora gutuma havuka imigwi irara amarondo mu ntumbero yo gushaka kwikingira umutekano. Ishamwe ry'abashikirizwa amanze wo muri Turukiya rirongera rigasigura ko iryo tegeko ridatomoye rishobora gutuma haduka ubwicanyi. Nkuko narinda bivuze, iryo tegeko rishasha riha uburenganzira bwo kudakurikiranwa n'amategeko abanyagihugu baburijemo gutembagaza ubutegetsi hari muri 2016. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis mu misa y'igicugu ca Noeli Roma yahamagariye abakatolika bose aho bari kwitwararika bimukira bavanywe mu vyabo n'ico yise indongozi zisesa amaraso y'inzira karengane. Mu jambo yiwe yagize ati "Nduguruye twa mugina habimukira bategerezwa gushigikirwa ndatwugaye." Muri iyo misa yahereje imbere y'abakristu bashika ku 10,000 nyen'ubwiranda Papa Francisco yaragarutse ku mutekano muke uvugwa mu Burundi muri Republika ya la Demokarasi ya Kongo, Nigeria, Siria, Sudani y'Epfo, Yemen na handi. Papa Francisco yarasenge kandi amahoro muri Yerusalemu yongera avuga ko afise icizere cinshi cuko hagiye kuboneka umutsi w'amatati ari hagati ya Palestina na Israeli biciye mu biganiro bihuza impande zose. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rugagwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@akaburungu.com na ku rugagwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze abashingantahe n'abakenyezi 8 barahejeje gushikirizwa n'umurwi wigengujejwe amatora mu gihugu cy'u Burundi sini ngo bazobe bagize umurwi w'amatora ku rwego rw'intara ya Makamba. Runani ya mizero y'abarundi kwasavye muri ako kanya kuzoronka uburenganzira bwo kwigisha gutora oya kwihinyanyurwa gibwirizwa nshingiro. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Makamba Chris Munezero.
Abo bakenyezi babiri n'abagabo batandatu babanje gusigurirwa n'intumwa y'umugwi wigenga ujejwe amatora seni igikorwa nyamukuru batorewe. Komiseri Prosper Ntagwamiye yabamenyesheje ko bashizweho ngo bafashe gutegura na cane cane amatora ku minyanyuro y'ibwirizwa nshingiro.
Ubu turi mu isekeza ryo gusigura ibyahindutse cyangwa ibizohinduka mu ibwirizwa nshingiro. Azogira yigiye habe isekeza ryo kuvuga ego cyangwa oya. Nijyo rirategekanije mu mategeko. Kuko warinjye muri demokarasi wemera ko abantu badahuza ibyiyumviro. Ico gihe rero nyine cyubera umukuru w'igihugu yaciye asaba umugwiseni yuko ucutangura rero ibikorwa by'ubuhinga byo gutegura iryo tora kamaramaka. Ubwo ibyo bikorwa bikogwe tubanza gushyiraho imigwi y'intara sepi. Iyo migwi y'intara nayo sepi gacishyiraho imigwi yo ku makomine sesi. Hama imigwi yo ku makomine sesi ifadikanije n'imigwi yo ku ntara nibo baca bashyiraho babakozi muhora mubona batandukanye bamwe twita ba Jean Rosenseur.
Uyo mukomiseri ajeje kumenyesha amakuru mu mugujejwe amatora yashikirije abaserukiye imigambwe n'amashyirahamwe amazina n'amamuko y'abantu munani bashimwe ngo baje mu mugwi ujeje gutegura amatora mu ntara ya Makamba. Batatu n'abari barigeze kuja muri uyo mugwi, bandi batanu nabo ni bashasha.
Hariho uwitwa Bugabo Emmanuel, uwo niwe twifuje ko yoba perezida, n'umututsi yatanzwe n'umugambwe Iprona. Uwundi nawe ni Nahabandi Filemo, niwe cegera ciwe n'umuhutu yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Ukurikira nawe ni Niyonshuti Adeline. Hari undi muntu yitwa Kabura Fidel yatanzwe n'abigenga mizero y'Abarundi. Ndayiragije Eric yatanzwe n'intwari cyo twita administration. Nicayenzi Alfred n'umugabo n'umuhutu, uwo nawe yatanzwe na Seni. Ukurikira nawe ni Nshimirimana Eric n'umuhutu yatanzwe na Frode Bunyakuri. Uwundi nawe ni Kampimbare Francine n'umututsikazi yatanzwe na Societe Civile ishyirahamwe bita AFGC.
Imwe mu migambwe yari yitabye ico gikorwa yagize ico ivuga ku batowe no kubikorwa bigiye kuzokurikira.
Je ni twandayiragije Fulgence, twaba duserukiye umugambwe sawanya Frode Bunyakuri yagicyandagataye intara ya Makamba. Turavye ijunja bafise kwe turabona ukwikorwa bazobikora neza. Kira noneho nta n'impari zahabaye bisigura yuko umugwi twasizeho hari abantu bijambo bazobikora neza.
Je nitwa Honorable Ndumwami Renova, nkaba natowe mu ntara ya Makamba, serukiye amizero y'Abarundi. Icyo tubona gusa kizava kitoroha nuko nka twebwe tubwa tuti ntitwemera ko rihinduka, dushaka gutora oya. Kumbure ntuzoronka uburenganzira bwo kubwira abacu kubigisha oya, kuzotora oya. Tuzosaba abajejwe intwaro nkuko bemeye kubicisha muri referendum yuko boduha uburenganzira abashaka kuzokwigisha abantu gutora oya, nawe aronka uburenganzira bwo kwigisha nimba reyerema abashaka ko iba demokrasi ubwigenge bwo gutora. Nibo kwigisha abonye gutora ego kandi abashaka gutora oya nabo bariho.
Tegekanijwe ko abo bagize umugujejwe amatora mu ntara ya Makamba bazorahira icese ku munsi wa gatanuza, bakaba bagiye gukora mu kiringo cy'amezi atandatu gishobora kuzokongererezwa. I Makamba, Krisi Munezero ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda na biciye ku masonga nk'itangura. Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Rwanda iratera ivyatsi bikorwa byo gukuramo inda. Asumta Kabuyi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda, aratubwira ibindi kuri ino nkuru.
Mu itangazo ryashyizweho umukono n'abepiskopi Gatolika bose bo mu Rwanda rigira riti, muri iki gihe twugarijwe n'icyorezo cy'ingeso mbi y'ubusambanyi gifite ingaruka zibabaje ku buzima bwa muntu, ku muryango ndetse no ku gihugu. Imwe muri izo ngaruka ni ugutwara inda n'igishuko cyo gushaka kuyikuramo babifashijwemo n'amategeko agenda arushaho koroshya ibihano by'abazikuramo. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda bavuga ko bibutsa ko gukuramo inda ari icyaha gikomeye, kuko ari ukwica umuntu w'inzirakarengane. Nta mpamvu n'imwe ishobora kuba urwitwazo rwo kuvutsa ubuzima umwana wasamwe. Abepiskopi bo mu Rwanda bakomeza bavuga ko ubuzima bwa muntu ari impano ikomeye y'Imana rurema, bugomba kubahwa no kurengerwa kuva agisamwa. Iri tangazo rikomeza rivuga ko gukuramo inda atari igisubizo gikwiye cy'ibibazo bihari muri iki gihe, ahubwo bitera ibikomere bigira n'ingaruka ku buzima n'urukundo rw'abashakanye. Kiliziya ikomeza ivuga ko icyaha cyo gukuramo inda ari ukwica umuziranenge udafite uburyo bwo kwirwanaho kandi kenshi akavuzwa ubuzima n'abari bafite inshingano zo kumurengera nk'ababyeyi cyangwa bashinzwe kubungabunga ubuzima muri rusange. Ababepiskopi bavuga ko hari isano ikomeye umubyeyi abafitanye n'umwana yasamye ko agomba kurengera ubuzima bw'umwana we uko yaba yarasamwe kose. Itangazo rivuga ko gukuramo inda by'umwihariko ku baziterwa bakiri bato bigira ingaruka mbi nyinshi. Abepiskopi bo mu Rwanda bahera basaba abarebwa n'iki kibazo bose cyane cyane abiga bakanashyiraho amategeko igihugu kigenderaho, abakora mu by'ubuvuzi n'umuryango nyarwanda muri rusange kudahurwaho icyahungabanya cyose ubuzima bwa muntu kuva gisamwa. Uru rwandiko rw'inama nkuru y'abepiskopi bo mu Rwanda rusohotse mu gihe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri komisiyo ya politiki bamaze iminsi mike barangije gusuzuma umushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, harimo n'ingingo ivuga bemerewe gukuramo inda. Iyi ngingo igaragaza ko nta buryozwa cyaha bubaho mu gihe wakuriwemo inda ari umwana, kuba wakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba uwayikuriwemo yarayitwaye nyuma yo gushyingirwa ku gahato, kuba yarayitewe n'ubafitanye isano ya hafi kugera ku gisano cya kabiri, mu zindi mpamvu zishobora kuzajya zituma ukuramo inda adafatwa nk'uwakoze icyaha mbere y'amategeko, harimo kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Iki gitabo kivuga ko gukurirwamo inda bikorwa na muganga wemewe na leta. Iyi ngingo abantu banyuranye ntibayivugaho rumwe. Mu gihe abepiskopi bamaganye cyo gukuramo inda, hari abandi basanga gukuramo inda byafasha abatewe inda bavugwa n'itegeko.
Uwa mwana utishoboye uri hanze ya Kigali cyangwa ufite ubushobozi bukeya arabikora mu buryo bwa gishenzi, arakoresha ya sabune ya doserine, arakoresha bya biti by'imyumbati avuguta imiravumba, byose abikore ejo ajye kwa muganga ahure n'ibyo bibazo kugira ngo dufashe umwana w'umunyarwanda yaba ari ubishoboye ndetse yaba ari n'utishoboye.
Ari observation yatanzwe na komisiyo africaine des droits de l'homme et des peuples, aho bavuze ko ikibazo gikomeye muri Afurika mu bijyanye na za grossesse non désirée, cyane cyane icyo kibazo gikunda kugaragara mu bana b'abakobwa, ko ari ikibazo gikomeye isaba ko ibihugu ko bigomba kotoriza avortement y'abana igihe bibaye ngombwa. Kumubuza ari na za jurisprudence, ngiye kurangiza, jurisprudence mu rwego rwa Nations Unies basanze yuko kubuza umuntu gukuramo inda wabaye victime wa viol cyangwa detournement ubwabyo c'est un traitement inhumain et dégradant.
Ubwo abagize komisiyo basuzumaga uyu mushinga, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera Uwizeyimana Evode yagaragaje ko guverinoma ishyigikiye iyi ngingo.
L'avortement doit être médical. Abapfumu ntibarimo ngo ababyaze, bamwe babyariza abantu mu miringoto aho hose mu makawa abo no mu ntoki abo ntabarimo, ko mu rutoki ntabwo ari kwa muganga. Turazi randevu zo kwa muganga, ushobora gusaba randevu n'umudokotori ukazamubona hashize ukwezi. Ujya hariya batari kuri hopitali militeri batazaza kuri Faisal nyuma y'ukwezi. Mu iteka, iteka rizasobanura rivuge ngo umuganga wemewe na leta cyangwa umuganga uvugwa mu itegeko bivuze iki gikurikira.
Usigize impamvu zemerwa n'itegeko, umuntu wese ukuramo inda ubundi abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu. Naho umuntu wese kubw'uburangare cyangwa umwete muke utuma umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu ariko kitarenze umwaka kumwe, nihazawe amafaranga 300,000 ariko atarenze 500,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Iyo gukuramo inda biteye urupfu uwakuyemo inda yaba yabyemeye cyangwa atabyemeye, wakoze icyahanishwa igifungo cya burundu. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda bavuga ko bazakomeza kuganira na leta y'u Rwanda kugira ngo harebwe uburyo ubuzima bwa muntu bwakomeza kubungwabungwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, abepiskopi Katolika mu Rwanda bati uwaramutse asamye inda na ivyare ayishikane. Bamwe nabo mu bari mu mashengero mu gihugu c'u Burundi bakavuga bati uburyo bwo kwikingira imbanyi zisamwa zitifuje nibuhushanye n'ukwemera kwacu, none uruhara rw'abanyedini kwigwirana ry'abantu n'ico kibazo c'inda zisamwa zitifuje n'urwahe. Mugenzi wacu Haisari Diane Inamahoro nivyo agaruka ko uno munsi mu kiyago c'abanyedini aragitangura atwakira abatumire bari kumwe muri studio i Bujumbura.
Turi kumwe na pasteur mupfasoni Aline ndiho kubgayo arongo ishengero ry'ubuzima busagutse Abundant Life. Ndabaramukije pasteur.
Ego, mwaramutse.
Ego. Turi kumwe kandi na Imam Bukuru Edi agize umugwinyobozi w'umuryango w'abaislamu mu Burundi. Bukuru Edi ndabaramukije namwe.
Mwaramutse cyane.
Ubundi turi kumwe ni Jerome Nderagakura ajejwe kwakira abashaka uburyo bwo gutandukanya imvyaro mu kigo Abubef. Amahoro neza Jerome.
Na mahoro.
Ikaze kandi ni kumufasoni Anne Marie Butoyi asanzwe ari umukirisu wo mu idini rya Katolika mbere asanzwe ari mu bakoresha uburyo kama bwo gutandukanya imvyaro. Ndabaramukije Anne Marie.
Nanjye ndabaramukije.
Anne Marie ni igiki cabatumye muhita mubwo buryo kama?
Nuko nari maze kumva inyigisho ubwa mbere itwigisha yuko burya buryo bwa kijambere burimo inkurikizi nyinshi, hakaba nuko muri ubwo buryo harimo nico kwica.
Ndabumvirije mwati n'icaha cyo kwica.
Yego nacyo ni kirimo
muri burya buryo kama ni ubwa ugerageje gucisha ko gatoya.
Hariho ubutatu, hariho aho bakoresha ikidede kuba ni ibintu by'ibitete baharura, hari n'ahandi bapima ubushuhe, hari n'ahandi bisuzuma mu gihimba kirondoka.
Adine Pasteur Mbega, ibi bintu byo gutandukanya imvyaro hari ijambo ry'Imana ribitegekanya ko
mu cete ca mbere ca Timoteyo igice ca 5 umurongo w'8 haravuga tunyarukije, haravuga ngo ariko umuntu natatunga wo mu nzu y'iwabo cyane cyane abiwe azoba yihakanye kwizera kandi azoba abaye hanyuma yutizera. Rero Imana naho yaduhaye imbuto zo kuvyara yatugize abantu bacyubwe kugira tugire uruhara rwo mukurondoka. Twe twizera mu ishengero ryacu yuko uburyo bwose bwo gutandukanya ibyaro ya buryo kama cyangwa uburyo bwo kwa muganga nta cana kimwe kiri muri buryo buryo.
Duhi jambo Jerome muri ABBF.
Yaba mbere uburyo bwica igihugu ntikibasharabwemeye. Kuko ahite mategeko ahana tugiye mu ngingo z'amajana n'izirenga zivuga ingene bahana wakoroye imbanyi. Ntiho hezera ngo bagaruke bemeze uburyo gukoroye imbanyi. Ariko ngo asaba yavuze yuko yatinya ingaruka mbi. Ayo bavagira ngo cyane kubera kwa muganga. Lakini nini lazima matuki mungu wa rainwa. Haku hita nuna maralia. Rainwa hama kamigila ngore matuki katoi. Wede rekiru kasuiluka.
Ego.
Hamibini hana yungu mzivaro hera umobili. Hamibili yaba nuhimito chokimu.
Ego. Imam mgebge mwidini ya Islamu. Muhakadze kuri kikibadzo chikoresh kwa juu ujogo kutandu kanyumfiaru.
Yaba buja 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 kichambere change ujogo kama ure mewe.
Jerome. Mwavuti mkanya gaheze yuko ngigisha chane ujogo buga kijambere kurusha kama. Tuko menyigituma.
Kwigisha bwose mugabo ubudushimikira guno kubera ni surprise efficace mvuze efficace tero kuvuga ko warondera kudasaba imbanyo gacu yisama kubera bigoye guharura ni viza kucugira wikoza kubundi buryo bworoshe kandi bitakugora nimba bagusizemo akanyuzi cyangwa kagegene dufate nta mwitwara kumuna isura usubira kugira
ngo nta mwitwara ariko nibyo nyene ngo birasaba mwitwara ariko Ganmare
no kuvuga uburyo kama akigoro nakahereye ni wa mwanya wiha wo kwisuzuma ni ya misi muhana no mubakanye mukavuga muti iki kiringo kingara gukimisinga nuko urigumya umuntu yigumya yihanganira kucyo akunda nimba kuko ari byo akunda urabyihanganira kugira ngo mushike kuri ya ntumbero mwahanye muti twebwe dushaka abana bangana gutya nimba ari gukurikiza ukavuga muti dushaka gukurikiza umwana ngano gutya
ntagiye mwoba mwara ukoresheje mugabo mugasanga mwasamye mutavyifuza
mu minsi ya mbere ukibyiga kubera ka kigoro kataba karaza muri wewe ko kwigumya ko kwihanganira cya kintu mu minsi ya mbere koko birashaka gushika ugasama mugabo si kuri bose cyari abo byakunze kuva bagitangura kuvyiga gushika bashikane ku gitigiri cy'abana bashaka igikuru cya burya buryo kama biratanga umwanya w'ikiganiro mu muryango.
Ndababaze none nk'ubu unye mwihaye nk'umwanya w'imisi nkingahe ataco ukora n'uwo mwubakanye nimutinya yuko umugabo ashora kuja hanze kubera adashoboye kuvyihanganira
kuvuga abasanzwe yarafise yongese yo kugomba kugenda hanze ari amasezerano muwa mwarasezeranye kuvuga utakaje iryo bangana
uko naho n'umuntu arafise cyagomba gushikiriza kuri
uyu mugozi nage mazero ngiye ko n'udakoresha na kimwe ahubwo no kwitabwa guhitishamo abantu bose bahuye
uko bagenzi bacu babivuze ati Imana yaraduhaye ubwenge niduhitishamwo turakoresha uburyo kama kuko Imana yaduhaye ubwenge
ahubwo ngira no kubisengera murabisengera rwose
na cyane cyane muri cya kiganiro turasenga kugira ngo numuhageze muri wa mwanya mugiye muri mu bihe byo gusama muguma murasenga muwa mwabisengeye
Imana ikabaha kwihangana.
Ego kaba kwihangana no mukaguma mwibuka ibyo mwasezeranye.
Ego pastor hari mwebwe hariho ijambo ry'Imana rivuga yuko abantu bogwira nk'umusenyo kukiyaga mbe none mbona ko umuntu atangwe kuja kuri ubwo buryo ari bwa kijambere canke kama ari igihushane gica ijambo ry'Imana rivuga
ijambo ry'Imana yatwereka ko Imana yahaye umugisha abantu wo kugwira ariko kugwira ushora kubyara babiri batatu hama aho bazosohoka nabakavyara abandi hama mugakwirisi tubanye no mu ijambo ry'Imana bahawe umugisha nka Eva wa mbere Imana yaremye yavuze abana babiri tubonye uwitwa Sara yiswe inakuruza w'amahanga yabyaye umwe Isaka hama uwo yabyaye Isaka byara Mahasa nibaza ko ari abantu batabashoboye gusobanura ijambo ry'Imana no kuritahura
ntabahora abaza bakabahanuza ico bokora muraheza mukababwira iki kubijanye n'ibi byo gutandukanya ivyarwa
iyo baje kuduhanuza twe turabwira ubwo buryo bwose ubwo buryo kama hama tukongera tukababwira n'ubwo buryo bwa kijambere cyane cyane kubwo buryo bwa kijambere mu gihe butobatera cyo no kwita stress tukababwira cyane cyane ko twe twizera ko atacake nkuko twizera ko gufata imiti kuja kwa muganga atari icaha no kunwa imiti atari icaha niko twizera ko uburyo bwa kijambere butangwa mu mavuriro yacu nabwo nyina atacaga ihari kuko abakristo turifuza ko bagira amagara meza turashaka abakenyeza basa amagara meza kandi kugwira harimo n'umukenyezi gira amagara meza karamba karera bo yabyaye
Jerome mwebwe turazi ko munyigisha umutanga mubwira umwe wese guhitamwo uburyo yumva ashaka kama canke bwa kijambere mbe none nk'abahisemwo kama muheza mukavyakira gute
Nikuru ko yoshika kuco yifuza atoyo kamwereka umuntu atazi na secret yiwe atazi no guharura tibuka najya yagiye kuzuba kumubwira ko ingena zari genda
gira no kwiga atiza atace mwishuri
kuzandika ariho bya matemperature kuraba ntuzanya ushuhe umuntu bavyirondoka izo bintu sinibaza ko ari bibi no mu mico biborohera cyane mbere yo tubitangura amazi kwitsi sivyo byanzanye kwongera kumurira ibijya bintu gacagura mu bijya bindi byo nyorohereza kuko ari stress ari twaharira yuko stress yabivuze yarayigize agiye kubaka ntiyari agiye kuzira amarindwi zitatu amuraba mu maso atagwaye rero agwaye n'ukumva cyane nibaza yo ni contente nibaza neza yuko tukumvana uraje uvuye mu rugendo rw'akazi umaze ameza ngahe ngo byabihero ngo hinge ngo izindi zibiri
izo ngorane zabaye gani mari mu mwishura wogeragezwa mu muco kugira nabandi bumvireho
kugezo ngorane je nta zashikiye kandi umubone ibaza tuba twarakwikiranye inyigisho hamwe izo ngorane nta zahabaye kuvuga ngo mbega ngo niyaza ngo amaze iminsi mu rugendo ngo niyaza mpava ndamwereka gakaye ngo imeze gutya mwarabyumvikana
rero none nk'ifisi wo mubakanye atavyumva nk'uko kwiwawe biraheza bigaca bigenda gute
muri ico gihe ngira ngo nta nakamaro kahari yuko uja kuvyigura umwe nico bituma navuze nti bisaba ko mugenda mwese muvyiga mwese muri babiri umugore n'umugabo agakarne mukakerekana mwese mukaba mukazi kandi yavuze ati mbega ngo ntuba warize nibisaba kuba warize niyo utize burya buryo buroroshye cyane si biharuro wandika si ndome wandika n'utuntu twudusinye
ndugiye ko ahubwo n'ukuraba ko ibyo bintu navyo nyine bitoba biri mu ngorane zituma n'abantu bohava bagwira
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Jero mwebwe none nta makenga mufise yuko ari nka hamwe izinyigisho zitangwa ku mashengero ku maparuwasi andi zofata urugero runini ya yuko mwebwe muzohava musanga za nyigisho z'uburyo bwa kijambere zizomigwa n'uburyo kama mugasanga ahibwihangiro mwihaye ntiri kumurashika ko byo kugabanya umurindi w'abantu
mu bantu nigisha twigisha intumbero yavyo mbere igihugu ni yuko umuntu mwigisha buryo bwose akihitira iko nuko yoshika ku ntego yo kwihangira yihaye mugabo amaze kugira sheke rimwe kabiri zo mubandanya ega bwo nyine buri vana ntazogira sheke kubera guharura byanse rimwe kabiri ya gatatu urumvira guharura kwiti geza aho sivyo byanze guharura nabibonye woshira mujishamo nkagenda
bon hari bo nka busanga aho bateye imbere bagenda no kwa muganga bakabukuramwe ibitereko nibindi ari n'ubundi buryo sinzi twaje mu rya BBF ko bwemewe ba yuko nabwo barimbwe burya bagira bari gatire ya sex masculine
bakubara burundu tugeze kumajana n'amajana barindiriye ubu tugeze kumara ndivemo kwa
kabiri kuko ntitubwemera kubera ubwo burahushanye cyane no gushaka kw'Imana
kuko navyo kuba nazi nkunda kubiharira kubera nabaje ba martyrs bya kisabyo bihebye bavuga ko baje mu ijoro baganda guhinganda ibyo byo sinabiharira
pastor mwebwe uruhara rw'amashengero n'urwahe kugira uyu murindi ushobore kugabanuka
ijambo ry'Imana yavuga ngo abantu banje barahonye kubera kutamenya ubwo buryo kama ni byiza Mugabo n'uburyo bushobora gutera ikibazo yaba ku mugabo canke ku mudamu. Mugabo twebwe ntitubategeka ariko dusaba ikintu cyose cyotuma urugo rugubwa neza. Nk'umukenyezi arashobora ati mu bihe by'agasamo nico giye mba nifuza kugubwa neza n'umutware wanje. Hama rero ico giye naco ubwo buryo bukaba arico giye bumbuza. Hama bukansaba ko tubana mu gihe ahubwo bisaba yuko haba imyiteguro miremire. Icyo gere kuko twebwe dushigikira ku rugo rugubwa neza cyane. Ishengero twe tugemera ko ritangura mu rugo. Iyo mu rugo ibintu bitagenda neza no mu ishengero nta bantu twadufise. Gacha tubabwira tuti ni mukore ico mwebwe mwumva co tuma mugubwa neza uko mubana nk'umugabo n'umugore mukorohe. Mu rugo gere twese tubabwira buryo bwose kama n'uburyo bwa kijambere. Hama kandi tukabasaba yuko bagenda kwa muganga bo bafise n'ubuhinga bafise n'uburyo bukora tukabibamenyesha. Hama tugasanga ingo ziguwe neza.
Ego mu fasoni Anne Marie mwebwe mwakoresheje uburyo bwo gutandukanya imfyaro kama ko bariho nk'akajambo ufise ushikiriza bakora twumviriza. Kubijanye n'ingere mu byifatamwo kubijanye no kugabanya uyu murindi wigwirirana ry'abantu gibonekeza
imibiri yacu n'ingora mutima mwirane tumaze kuzana ibindi bintu by'ibiwonona twatu ko tonona yangoro ya mutima mwirane izo bintu biwonona ni navuze ni bwa buryo bwa kijambere umiri ibinini utagwaye ukiteza inshinge utagwaye nta kibuza ko byoreka kuzana inkurikizi mu mubiri w'umuntu bavuze bati rero kwari nkenegwa mu muryango dutegeza kugira ikiganiro mu muryango bizofatira kuri kwa kuganira tuhereye kuvugana ingenzi dushaka kurondoka mu muryango wacu.
Ego imam bukuru Elike intererano yanyu byaje kugira uyu murindi wigwirana ry'abantu gabanuke
tugwe ntugenda tubutwango tubereke mugo tubereka akamaro tukabahimiriza ko bo bikora tudushaka gusubirira abaganga ububa bikenewe nyine watombera muganga akamwihera ibya akeneye.
Ego Pasteur Adine mwebwe mubona hariho uko amashengero yokorana na leta mu bijanye n'uyu mugambi wo kugabanya umurindi wigirana ry'abantu.
Amashengero by'ukuri yarakwiye kumenya yuko atari bihome ari abantu era abantu bagizwe n'imiryango ubwivyo rero amashengero yarakwiye gukoranya imiryango hama nico kibazo kijanye no kurondoka kujanye n'amagara meza gutandukanya imvyaro kikaja mu vyigwa kandi kikaba kimwe mu nyigisho nkora mutima ishengero kwe guharanira
ukirahonye pastor kumenga hari amashengero agitinya kubivuga ku mugaragaro ibintu bijanye no gutandukanya imvyaro hari ico ufise ubavunira nk'urugoye
twibaza ko twe dusura haragwiza nk'abungere cane cane ko wabatwizigiye kugira tubabwire hama mu gihe rero leta nayo yigisha ibitanyuranye no kwizera kwacu tukabashigikira.
Ego cyane Jérôme Ndelagakura muri ABUBF hari ukuntu umubona mushobora gukorana n'amashengero akabafasha kugira izo nyigisho zishikire abarundi abarundikazi bamenye ingene bashobora gutandukanya ivyaro
bijya bintu bintu byasaba yuko muri education prene bisyana imbere kubaka boganira cyane bakabirwaruka ingoreze hari nyinshi cyane uravye ingene ingozi sambuka uravye dukudahuza uravye bakinyeze turubonka baza binyegeje agira ati je sezerane zine zitanu biranse hakumva no tumana ukana mugabo mwana hazo manda mubona ngenda genda nuko ko hari ibibazo bikomeye kitwa twarenza ko gusa no kuja mu mizi y'ibibazo kabisa ibyo ni ibintu bigwa bikwiye kwigishwa mu mashengero kare cyane mugabo babwira mbere kubaka mugabo n'abamaze kubaka aho hari abanyigisho rimwe kufashe kujana burya benshi bajana abita batamukanye ngira benshi bazira bajyamanye gutambukana bya skenshi batamukana muri chansa navuga yuko bo bihera kare by'urukundo bakabihera muze mu mizi
reka ndabashimire mwe mwese mwitavye buno butumire bw'ijwi rya Amerika ndashimiye faso ni Pasteur Aline ndiho kubgayo umwungere w'ishengero ry'ubuzima busagutse Abundant Life ndabashimiye Pasteur
mwakoze namwe kutwiyumviraho
ndashimiye umukozi w'Imana Imam Bukuru Edi agize umugwinyobozi w'umuryango w'aba Islam mu Burundi Komibu murakoze Bukuru Edi
murakoze cyane
nkabashimiye umupfasoni Butoyi Anne Marie umwe mu bakristo mu idini rya Katolika akoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro akoresheje uburyo kama ndabashimiye ku ntererano yanyu
ndashimiye nanjye kumwanyumviye mukantumira
tukaba dushimiye Jérôme Ndelagakura ajejwe kwakira abashaka uburyo bwo gutandukanya imvyaro mu kigo citaho ineza y'ingo n'imiryango muri ABUBF ndabashimiye Jérôme
murakoze cyane
ego murakoze mwese mwateze amatwi kino kiganiro ku ijwi rya Amerika mugire ibe byiza murakoze.
Heka nawe Khaisariane inamahoro urakoze abandi dushimiye ni mwebwe mwari kumara twumviriza kuri micro Washington DC muri studio ya 18 mwari kumwe na Joy Diane na hazwe muhinga bw'ivyuma yari ne 5 kimenyi twemi tukabifuriza kuranirwa mu banyi no mu vyanyu mugire umunsi mwiza.
my way to Tim Tesakuaba, Bakuba, Natas, and Nuba.